nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ikaze ni kwa nyoncho tinamwe bakonze bakade nzamba agateka kawe mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatano turi kugenekezo rya 14 ndamukiza ni mu mwaka wa 2023 yo twateguriye tuyahere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Nibakiriye neza ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Abo rero n'abanywa y'umugambwe CNL bavuga ko ingingo zifatwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ari igikenye cyo kubaburabuza. Mu bijyanye n'ubutungane naho hari umupfakazi afungiwe mu gashaka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Ngozi kuva kuri uyu wa kane, akaba afunzwe ku itegeko rya musantiri wa komine amuhora kutabagara umurima we w'umuceri, abanyagihugu bakabona ko ari kararenganywa. Nayo mu gisata cy'intwaro basantiri babiri mu makomine ya Nyamurenza na Tangara y'intara ya Ngozi nibo batowe kuri uyu wa gatanu ngo barongore izo komine. Abo basantiri bakaba basubiriye abandi baheruka gukurwa mu mabanga yabo kubera bagiwe n'ibyaha byo kwigenza nabi hamwe no kunyuza amatungo ya leta. Saya gusa twateguye n'ayandi nimugume muduteze yompi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Umugambwe senere wakiriye nabi ingingo y'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ibuze ibikorwa by'ikoranyo ryasanzwe ry'umugambwe senere byari bitegekanijwe ku mutaga wo kuri wa gatanu. Agatogwasa arongoye umugambwe asigura ko bahamagaye kuri telefone ku mugoroba wo kuri wa kane bamenyeshwa ko mu rwandiko barungikiye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu bamenyesha ico gikorwa ko ubwo rwandiko ngo rwarimwo amakosa. Agatogwasa akabona ko umugambwe CNDD-FDD uriko ukoresha igikenye cy'ubutegetsi mu kubaburabuza tumutegeyo.
Comme parti agréé et conformément à la loi sur les partis politiques, spécialement à son article 4, je crois.
Umugambwe wemewe n'amategeko twisunze kandi itegeko riraba uko imigambwe ikora mu ngingo yayo ya kane biratomoye neza uko imigambwe ikora ibikorwa byayo. Icyo kimwe iyo migambwe ifise ibikorwa bitandukanye yaba inama imyimamazo n'ibindi iramenyesha gusa abajejwe intwaro kugira bafate ingingo zibega mu bijyanye n'ibyo bakora. Kubituraba ikoranyo ridasanzwe risanzwe riri mu mategeko atugenga dushobora kuritunganya aho dushakiye. Icyo twakoze rero kwari ukumenyesha abajejwe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ari nabwo bujejwe imigambwe kugira ngo nabo bakore ibisabwa. Igitangaje nuko ku munsi w'ejo amasaha agiye mu gihe twari kugira iryo karaniro kuri uno wa gatanu inyuma y'isaa sita, umuyobozi mukuru muri ubwo bushikiranganji yahamagaye inyuma y'isaa 12 z'umugoroba kugira tubwire ko iryo karaniro ritaba. Imvongo nuko harimo ikosa mu ikete twarungikiye umushikiranganji. Naragerageje kumusaba ko twakosora iryo kosa tugaheza tukabashikiriza ikete rimeze neza, ariko yavuze yuko bidashoboka. Igitangaje kindi nuko kuno munsi bari barungitse igipolisi kuva mu gatondo ahari kubera iryo koraniro, ariko twaza twabimenyesheje abanywanyi bacu kurubanza rwasibye kugira ngo ntiyagire ababizira. Ikibabaje nuko tubona bamwe mu butegetsi bashimishwa nuko abandi bababaye bisa nkuko bibashimisha. Jewe ndibaza nk'ibijanye no gukosora ikosa riri mu ikete nta kintu na gito byari gutwara. Iyo ubikoze witwaje ubutegetsi ufise uba uri gukoresha igikenye, kuko sirusha twari twabasaze twe twari twabamenyesheje gusa urubanza.
Et voilà que on dit bon voilà j'ai l'autorité j'ai ceci, mais c'est un abus de pouvoir parce que ce n'était pas une permission qu'on lui demandait, on ne faisait que les informer de l'événement.
imyidogo nayo ni nyinshi mbanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe nuri ku butegetsi muri komine Garo y'intara ya Rutana hariya mu Kumoso imvonyo mukuru ndwaruka gwimbonera kure rukomoka muri uwo mugambwe Sende David de ruri ko rutoza intererano abanywa y'umugambwe senere cyane cyane mu ntumbero yo gutegura umunsi mukuru w'umugambwe Sende David de utekanijwe ku igenekezo rya 2022 ndamukiza abanywanyi bo mugambwe SNL bakavuga kwa rakarenganyo Eddie Claude Ninazo
amakuru ava muri bamwe mu ndongozi z'umugambwe SNL muri komine Giharo atumenyesha ko kuva ku munsi wa kane uheze ariho hatanguye inama zo gutoza ibifungurwa cyane cyane intete z'ibigori n'amafaranga 444 ku muntu ayo mafaranga akaba arayo kugura imyambaro imbonera kure Ernest Niyonzima arongo imbonera kure muri zone Giharo ahiryo tozwa givyo bifungurwa n'amafaranga bikaze cyane bazunguruka imitumba yose avuga ko abatazoshigikira uyo mugambi bazibonera ko abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubwo ku butegetsi cyane cyane abo mu mugambwe SNL bavuga ko arakarenganyo batagira izina
Nyene iteye Ernest atwari imbonera kure muri zone Ya chefu metumba kubatuomba abashiriko wakopo uchishikana ala kumugira na wala kumiecha. Leo na kimiesu michiari wachi wacha kumitumba. Mwuseenyi wayaga kanyiregwe kiharo mura ni indi yosi kiseto ni kiharo mchitumba chena. Kajira makara chishi kumugorowa. Kaakum na zili kumugorowa. Basiriko wa sendere kwa tigezo kwa gira na awi. Hanimareku wakana hira wangi tamanama kumitukuyo mitumbi tanukani. Basa wakisha ibigori. Hanimagama nyoani wa sendere. Agomba kusanga ubwo ndashobora gutera undi mutangaza tuwufite ibigori imisi mikuru yabo birengereje rovende hanyuma rero batasa batase baciye babwira yuko bacamenye iyo baca icyo rero cyagezwe n'utwara umugambo mutumba wa barakaifanya mwese Federico Federico atwara umugambo mutumba wa barakaifanya hanyuma rero abire poro tamugabe iterabwoba yagumyeho ishana babaka ibihumbi bine bine ngo upfe kugura imyambaro z'abambaye abasenere kandi n'abasarimu b'umugambwe
basaba abajejwe intwaro gukingira abanywanyi babo kuko bashobora kugirirwa nabi kubera ayo makenga yose uruganda rwa radio inzamba agataka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone Renova Hakizimana arongo uyu mugambwe Sende DDD muri komine Giharo kugira atange umuco kuri iyo myidogo
Eddie Claude Ninazwe arakenuye tukiri hari njya nyine mu Kumoso umunyabigega wa komine Giharo mu ntara ya Rutana hamwe n'urongoye abegeranya amatagisi muri zone Giharo bari mu ibohero rya Rutana kuva kuri uyu wa kane abo bakozi ba komine Giharo bagizwa kunyuruza amafaranga agera ku miliyoni 80 ayo mafaranga akaba yatozwa ariko ntajanwe ku makonte ya komine Giharo aho agenewe kuja inkuru tubaza Petero Gahungu
Nkuko makuru dukura ngaho muri parke ya Rutana abivuga Keita Keza na Jean Bucumi bashikanye mu bihoheri rikuru rya Rutana kuri uyu wa kane amakuru dukura ngaho avuga ko abo bakozi ba komine Giharo bariko barakurikiranwa ku inyuruzo ry'amafaranga agera ku miliyoni 80 aya mafaranga ngo akaba ari amafaranga yatozwa ariko ntashikanwe kuri konti ya komine Keita Keza na Jean Bucumi bakaba bari bahagaritswe n'igipolisi ngaho Giharo ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze mu nyuma baraheze baje gusakwa ku mihana yabo ku Imana na buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga ari kumwe na Renova Hakizimana umunyamabanga w'umugambwe Sende DFDD mu komine baherekejwe n'igipolisi bamwe mu bagize inama mpanuzwa jambo bakavuga ko ayo mafaranga yo batanyirujwe nabo bavugwa gusa narijya abagize inama mpanuzwa jambo ya komine Giharo bari bashaka guhagarika mu mabanga uwo munyamigega kuva ku 27 kigarama ariko buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga abibaburizamwo abo bagize inama mpanuzo jambo ya komine Giharo bagasaba ubutungane kwitondera ayo matohoza kugira abazokwagirwa bose muri ubwo bunyonyezi bazohanwe hakurikijwe amategeko
Petero Gahungu arakenuye umugambwe Sende DFDD utegerezwa kuvaho biciye mu matora ni icyifuzo cy'umuhari MAP Burundi Buhire uwo muhari ukaba wanamutse uhimbaza kuri uyu wa gatanu isabukuru rigira kane ushinzwe Liberani bashira kandi umuvugizi w'uwo muhari mu kwerekana ibibazo bihanze igihugu uno munsi avuga ko yizeye ko abarundi bazobona kandi bakazirikana ko hageze ko impinduka iba tumutege yombi
umurundi wese yari yohaguruka agaterera agacumu k'ubumwe muri iryo shayura ry'u Burundi muri mapuru ndi buhire dushira imbere demokrasi arico gituma icyifuzo nyamukuru cha mapuru ndi buhire naho tuzi neza yuko ubusuma mu matora vyabaye ndanse urateye akamo abarundi bose iyo bari hose tuvire hasi rimwe tugira urunani rw'intamenwa dutembagaze intwaro ya CNDD-FDD biciye mu matora ivyo bisaba rero yuko umurundi wese amatora yimirije mu 2025 na mu 2027 yo yagira yiwe uno munsi icifuzo cy'umuhari map urundi buhire nuko barundi bose bogira urunani rw'intamenwa bagashigikira amasezerano y'ubumwe bw'abarundi bagafatana munda bakarengera ibibatandukanya byose kugira bagira urunani rw'intamenwa hanyuma tugarukire n'amasezerano y'Arusha murazi neza yuko ayo masezerano ariyo yafashishije kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi.
Inzamba
Khadiyo inzamba gateka kawe amakuruswa wateguriye tuyabandarize mu gisata c'ubutungane inyuma y'ivyashikijwe n'umugwi w'igihugu Severe ryo kumenya kuri no kunywanisha abarundi kwiganda kugwa y'umwami Ntare wa gatanu Karoli Ndizeye abatari bake babandanya kugica bivuga ku mwanditsi w'umurundi Novato n'intunze amenyesha ko ivyavuzwe ko Karoli Ndizeye ari wa mbere yagandaguwe mu ndyane z'umwaka w'1972 ngo n'ibinyoma bya Petro Kravenda yicariye n'umugwi arongoye Severe washaka kwereka abarundi kubwicaye bwo mu mwaka w'1972 bwari bwateguwe imyaka imbere tumutegeyo
ibitari bike benshi abarundi turabihurira ko turavyemera nka Karoli Ndizeye yishwe ziruhusa kandi leta yabanje kumuzana imuvanya Buganda nko ku nguvu president yicariye amara hari ibindi ashiramwo tutemera tuvuge nkahavuga ngo niwe wa mbere yishwe ngo Karoli Ndizeye niwe wa mbere yishwe sizo uraze nkabagize amatohoza nka Cretien du Paquet bavuga yuko abasoda bagiye kumutora ku ngoro y'abami aho yari yafungiwe saa 5:30 ijoro ni 23:30 muri ico gihe ba kinyomvyi n'abatutsi benshi bo ku nkengera ya Tanganyika kuva Bujumbura gushika Nyanzarak baza bishwe hakiri kare yarongeye ko ngo Sinduhije yari muri mission mu Rumonge ivyo nibisha ikizwi n'uko Sinduhije yari mu kiruhuko iwabo ivyanda n'isinzi ry'abantu bamubonye kandi baracariho baravyemeza ahangira ngo ndayicera ashaka cyane kwemeza ko ico rya Ndizeye n'iryo abahutu bishwe mu rujya mwaka byari byateguwe kuva kera ni imvira yuko bitari byateguwe kuva kera ahubwo tuvuga ko kuri Ndizeye abatwara Burundi baragize ubwoba bumvise abantu batanguye kwicwa biyumvira yuko arabakunda umwami bashaka kumugarukana ahandi ho umukuru w'ikambi yari kuba ari hari ntibari kuba babirekeye umukapitene bicegera ciwe kubwanje icofasha cyane ico Severio bandanya gukora ko no kugerageza gutora ibisigirira vyiwe kandi kurondera nk'abantu bari bahari mu hinyagihe bakiriho bagafasha ibishoboka
tokere muri ico gisata nyene hari umukenyezi asanzwe hari umupfakazi afungiye mu gacho ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Ngozi kuva kuri uyu wa kane igerekezo ya 13 uku kwezi amakuru avingoza akavuga ko uwo mupfakazi afunzwe ku itegeko rya mutanira ya komine Joseph Martin Bucumi amuziza kutabagara umurima wiwe w'umuceri ababanye akavuga ko atakuntu yari kuri ubagara kandi yahora mu bitaro asanzwe areze n'impfuvu Alain Majesté Barenga
uwo mukenyezi asigaye abarizwa mu gasho kuva kuri uyu wa kane azwi ku izina rya Gatare Nabyarimana ni umupfakazi areze impfuvyi zibiri intandaro y'ifungwa ryiwe ngo nuko atabagaye murima we w'umuceri uri mu mwonga wa Nyakijima muri komine n'intara ya Ngozi ugapfungwa kwiwe kwategetswe na musantere wa komine Ngozi Joseph Martin Bucumi ababanyi ngo ntibumva igituma iyo bizira mugera amazi iminsi mu bitaro umviriza umwe mu banyi biwe
kenyezi Gatare na asanzwe ari umurimo icyo dushaka ni uko asanzwe ari mu mupfakazi ikintu kiriko kirababaza abantu benshi ni uko yagirije uko atigeze abaga umurima wiwe w'umuceri mbega umuntu yabagara umurima wiwe gute agwaye ari mu bitaro kuko yari afise muraba kuko yari afise amaseruka ko afise impfubyi zibiri umuntu bigenda gute kugira ngo acha pfungwa kwitwe kujya mutane ngo nkubera atabagaye muri mani bintu bya bishika kugwara nta numwe atagwara nta numwe bidashikira kandi na witegura
kibabaje ngo nuko murima waciye uhabwa imbone ya kureje izo hava zimbura ibyo zitabi yakuya basaba kumurekura atakirinze gusabwa ne musantere wa komine ngo zagashigwa imbere y'ubutungane kuko ngo atari ubwa mbere arenganya abanyagihugu
wigira yuko umuntu ati intwaro ugafata uwo mupakaje ukamufatana n'izo mfubyi yatanye n'umugabo wewe ugashyira mu kasho ngo nukudutsa n'abagege ukuntu zifashe hanyuma rero ugacuzana imbonera ku gacu yihereza iyo mirima kugira ngo yimbure yimbure igitarimi n'ikintu kibabaje twebwe icyo nk'ababanyi biwe nk'abantu bamuzi nk'abantu bazi Gatarina tukabona yuko yo rekugwa hanyuma na mutanera akabazwa ibyo ari karakora kuko si ryambere arenganya abantu nawe nyine umutanera wa Marite wa komine Ngozi twebwe rero dusaba yuko ibyo bintu byahagara dusaba yuko kandi yuko uwo mutamakazi Gatarina uyu mukenyezi asanzwe ari umupakazi dusaba yuko yofungurwa bwiwe agasezwa n'ahantu hiwe asanzwe arimo
uruganda rw'amakuru ya Radio Inzamba twarondeye Joseph Martin Bucumi musanero wa komine Ngozi kugira ngo ico ashikirije kuri vya yagirizwa nitwashoboye kumuronka
arakenuye ana majeste barenga mu gusozera aya makuru tubandanye kuri izi nkuru ziciye ku masonga zivugwa mu gisata c'intwaro Alex Ntunzwe nayo aturuka mu mugambwe CNDD FDD niwe kumuhingamo w'ukuru wa gatano yatowe ngo azorongore komine Nyamurenza y'intara ya Ngozi akaba yatowe ku majwi 17 kuri 22 mu gihe yahiganwa na mugenzi we Augustin Mugisha ko mu mugambwe Senere we yaronse amajwi 3 Alex Ntunzwe nayo akaba aje gusubira Cesarian Zigimana nawe nyene wo mu mugambwe CNDD-FDD yaheruka gukugwa ku igerekezo rya kabiri kwezi kwa ntwara nte yagirizwa n'umushikiranganje mu byadeho imwe intwaro hagati mu gihugu kuba yaranzwe n'inyifato itabereye indongozi Alex Ntunzwe nayo akaba azotangura kurongora iyo komine mu gihe umukuru w'igihugu azo otera igikumu ku itegeko rimwemeza ko ari mustanteri w'iyo komine amatora ntiyabaye aho gusa muri komine Nyamurenza yabaye kandi no muri komine Tangara aho umupfasoni Zena Bigirimana ariwe yatowe mu matora ya mustanteri mushasha w'iyo komine yabaye kuri uwa gatanu nyene ni mu gihe uwo umupfasoni yokwemezwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu azoca asubira Salvatore Hanyagamagara yahagaritswe muri ayo mabanga haraciye amezi arenga 3 aho yahagaritswe yikekwa ko ari mu banyuruje amatoni y'ibigori yaregeranjwe n'ikigo anagesa muri iyo komine mukamenya ko muri iyo ntara ya Ngozi hari hamaze gukugwa bastanteri 3 aribo b'amakomine ya Kiremba Tangara na Nyamurenza inongahanye ne duciye dusozerera makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese mwarimwa yakurikiye bomfite niyongere nayo ndabashikiriza ndabifurize kugira urwezo mu byanyu n'umubanyu muzogire n'impera ziyinga nziza.